sur amakuru mu Kirundi.
Turi ku mukoro wako wa gatatu ni tariki ya 16 kwezi kwa kane 2025 ndabahe mwiriwe nshuti bagenze mu Rwanda mwumviza ibigano vya radio indundu kuriture n'umwanya wa makuru mu Kirundi amakuru agizwe n'izingi ngo nkuru nkuru zikurikira. Bamwe mu bakorera imirimo muri zone Rohero ni muri komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura baragiriza bamwe mu nzego z'umutekano ko bahagarika abakekwa ko gukora ubusuma mu nyuma bagaheza bakarekugwa ariko ubuyobozi bwa komine Mukaza bwo buhamagarira abajejwe umutekano n'intwaro gukorana kugira ngo umutekano utsimbatare. Haribonekeza ubukene n'izimba ry'amakara mu ntara ya Ruyigi. Bamwe mu baguzi bavuga ko ahabonetse umufuko wahora ugugwe mu meza biraheze amafaranga ibihumbi 5 mu mafaranga ya marundi ubugugwa amafaranga 40 mu mafaranga ya marundi. Abahinga mu bijanye n'ibidukikije bo baha insiguro y'ubwo bukene bw'amakara kwiyaguka n'iterambere ry'ibisagara. Ingwara ziza zifata igitungwa c'ingurube mu Burundi haraho kenshi biva ku borozi bagifata minenegwe ukubaho kw'ico gitungwa. Ivyo bikaba bishikirizwa n'ubuyobozi bujeje by'amagara y'ibitungwa mu mushikiranganyo mu byo bujejwe harimwe ubworozi. Ubwo buyobozi bugahamagarira aborozi kwama bakurikiranira hagufi amagara y'ivyo bitungwa. Amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi n'amakuru agarimwe bw'ivyuma na Koffi Olivier Rubera Intwari Dieudonné Niyonzigame ngende yabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mwukwayo.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kuba hamwiriwe bamwe mu bakorera imirimo muri zone Rohero ni muri komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura baragiriza bamwe mu nzego z'umutekano ko bahagarika abakekwa gukora ubusuma mu nyuma bakaca barekugwa. Abanyagihugu bavuga ko abo babagirizwa ivyo bikorwa by'ubusuma baheza bagatera ubwoba abo banyagihugu. Mu nama yahuje ubuyobozi bwa komine Mukaza n'abo banyagihugu kuri uyu wa gatatu, Mustanteri arongoye komine Mukaza Frankeza abahizi yamenyesheje ko umutekano ari igikorwa cha bose. Uyu mutware yahamagariye abajeje umutekano n'intwaro gukorana kugira ngo umutekano simbatare. Byinshi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Olivier Kwizera kuri iyo nama.
Muri iyo nama hagati y'ubuyobozi bwa komine Mukaza n'abaranguriye imirimo itandukanye muri zone Rohero mu byashikirije harimo ibijanye n'umutekano. Ahavuzwe quartier asiatique cyo kimwe na Mugoboka hakirangwa mu busumwa bukogwa mu mazu y'ubudandarizo. Abari muri iyo nama bidogera bamwe mu bajeje umutekano bashikirizo abakekwa ko busuma mu nyuma baca barekugwa. Abo banyagihugu babona ko ivyo vyotuzwa ku neza ya bose.
Abajeje umutekano harabora bafata bafashe mwanya mutoya akuzwa baragarutse basi gukora byayo. Ije nagenda bona ahajya hose aho ngamo sa televiziyo nagatoro y'abasuma baragaragara usanga wari hajya nyine mwanya mutoya afite indiriro kandi mwanya mutoya bafashe kuzwa bose bibarabara. Kibazo nyamukuru dufise ni iki? Hari abasuma twe turakora sekirite tugafata babi neza bakanatugora baposikari bakadufasha tubagejeje hajya haheze nk'iminsi mike acabaza batugira ko tugira tubanige ye mwigira ngo muri sekirite tugira tuze tubike. Icyumviro rero nibaza ko mwoza murarindira kubatezurire.
Urongoye komine Mukaza avuga ko umutekano ari igikorwa cya bose. Florent Nkeza abahizi ahamagarira abajeje intwaro cyo kimwe n'abajeje umutekano gukorana kugira umutekano utsimbatare.
Nkamure ko abajeje intwaro n'umutekano akajagari gasore guhagarara kora akazi kanyu. Dusabe rero mugende gukora neza mukosore ibintu by'umutekano. Duhamagarira kuba ijisho n'ugutwi kw'intwaro. Wowe ushaka kuhungabanya umutekano shikira nyumba kumi shikira Shevdo Kati mu muhereza makuru harimo nabo bahize bayakorereko.
Mu byafashwe nk'ingingo mu nama yahuje abakorera imirimo muri zone Rohero n'ubuyobozi bwa komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura harimo gukomeza umutekano biciye mu gukizura inshuro nyinshi bigakorwa n'abajeje umutekano.
Olivier Kwizera urakenuye mu gisata cy'ubworozi. Indwara ziza zifata igitungwa c'ingurube mu Burundi haro kenshi biva ku borozi bagifata minenegwe ukubaho kw'ico gitungwa. Umuyobozi ajeje iby'amagara y'ibitungwa mu mushikiranganyo mu byo bujejwe harimo ubworozi Desire Ntakirutimana avuga nko kukigaburira indya ziri mu mwanda hamwe no kutaraba amenyo y'ibibuguru bikivuka. We muhinga mu bijanye n'amagara y'ibitungwa atanga karero nk'indwara y'agatukuza k'ingurube anemeza ko n'ucanco rwayo ruhari mu Burundi agasaba borozi kwa bakurikiranira hagufi amagara y'ibitungwa udironkeje imana
ingurube ni gitungwa mu Burundi kiza kirabangamirwa n'ingwara zimwe zimwe Desire Ntakiruta Imana umuyobozi ajejwe iby'amagara y'ibitungwa mu bushikiranganje bujejwe iby'ubworozi akaba n'umuhinga mu kuvura ibitungwa akavuga nk'ingwara y'agatukuza
ari ingwara bitaruje mu kirundi je no yitana inkarutukuza ingwara iza ugasanga kurushato hatukurije gituba kigashuha kamirwa nabi no gufaka igapfa
umuhinga aremeza ko urucanco rw'iyo ndwara mu Burundi ruhari
urucanco rurimo ingwara yarutukuza n'ingwara ya leptospirose n'ingwara novuga ituma haba kuramburura kugurube barimo ingwara nka zitatu na cane cane iyo ngwara yarutukuza kuko niyo nayo ne iteri kibazo gikomeye cane mu gihugu
Desire Ntakiruta Imana asigura ko ingwara benizo kenshi ziva ku borozi bisizemwe kw'igitungwa cy'ingurube kigaburirwa ibifungurwa bitari mu isuku
ibintu by'ibifungurwa ku ngurube birakara ahubwo kuba arivyo nanduruko ingurube hajya naho bavuga ingurube ngo ni igitungwa kirya byose kandi giye kuraba mu bibazo bikuru bikuru bikara guteza ingorane nibijya bibiryo nyene usanga umuntu yazanye ibiryo byagashe byononekaye bagohemeretse na microscope ukaraba ama bacteri abari ibari myinshi cyane wayihe igitungwa rero keje ugasanga gice kigwa ubwa mbere abantu bakwitwararika ico kintu cuko batsikabira neza ingurube irya ibyo kurya bivanze neza haba harimo ibigori haba harimo udusoya matpaniste turuto zisanzwe abarimo ibintu byinshi kandi neza
ikindi gishobora kwanduza ingurube ingwara n'ibibuguru byayo iyo byavukanya amenya songoye uwo muhinga mu magara y'ibitungwa gahamagarira borozi kuza barasuzuma mu kanwa bikivuka
hajya ibiswiswi bikivuka bikiri buto umuntu ategerezwa cyane cyane gusuzuma amenyo akaraba ko atabuguru bwavukanye amenyo bize nabwo kuko nabyo nibirakurikana guteza indwara muri za nyina harwo buvuka bukaba bufise utwinyo tumeze nk'inshinge icyo gihe uramagara umuntu akaca ayo menyo kugira ngo ntizikomerese za nyina kenshi ibyo bikomere bice bijya nk'imigera ugasanga ingurube icirwara nyina wazo cyane cyane ikindi cya kabiri kwitwararika guhamagara umuganga w'ibitungwa kugira ngo agitere umuti wa entrafer birafasha kugira ngo burya buswiswi bukivuka buce bukurabugarira amagara meza kandi gabanya ibijyanye n'impfu kuko immunity iriyongera amaraso agatembera neza
ingwara zifata ingurube nk'agatukuza k'ingurube ikaba ikunze kuziribonekeza mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi nk'akayanza na Ngozi muri icyo gice mwaka wa 2021 hakaba hanabaye n'isekeza ryo gucandaga ibyo bitungwa birenga agati 182
Udironkeje Imana na urakenuye haribonekeza ubukende n'izimba ry'amakara mu ntara ya Ruyigi umwe mu baguzi bavuga ko ahabonetse umufuko wahora ugugwa mu mezi abiri aheza amafaranga 25,000 mu mafaranga y'amarundi ubugugwa amafaranga 440 mu mafaranga y'amarundi abanyaruyigi bafite impungenge ko ashobora kubananya zimba mu gihe ariyo yikogwa ko cane mu gukinjika ngaho mu ntara ya Ruyigi babona ko hari hakuye gutezwa imbere ubundi buhinga bwo gukoresha mu gukinjika abahinga mu bijanye n'ibidukikije bo bahisiguro y'ubwo bukene bw'amakara kwiya guka n'iterambere ry'ibisagara aho mu Ruyigi twakora mwenzi wacu Pantaleon Ntakaruta Imana
nkuko vyidogwa n'abaguzi b'amakara ku mugomo mukuru w'intara ya Ruyigi umufuko w'amakara ubarizwa ku mafaranga 140 kandi haraheza amezi abiri umufuko waguguye 225 gusa bamwe bibaza ko vyaba vyavuye ku bikorwa vy'impeshi kuko bamwe mu bayacana abo batwawe n'udukorwa two kurondereza ibyo bazofungura muki na rya rijya kure abandi bakibaza ko bivana n'ike na gibiti byo gucana ayo makara kuko biboneka ko mu ntango z'umwaka w'irima aho ribitaratari hake harimwa bakavuga ko byaba bitumwa n'igwirana ry'abantu tubagije umwe mu bahagarariye ibidukikije atandukanye bemeza ko abantu biyegeranereza mu dusagara duto duto gutyo bakijukira gucana amakara cyane ibi biremezwa kandi n'ababa muri utu dusagara tudomwa ku rutoke nka Rusengo bene amakaratsiye mashasha y'igisagara cya Ruyigi aho basigura ko hari n'ibarabara ryiza ibyo bigatuma n'imiduga ijya hanze y'intara igurira amakara aho nyene bakabona ko hambavuye amakara hari hakwiye guteza imbere ibindi bishobora gucanwa nk'ibifatiye ku muyaga nkuba ibyo hingurwa mu iyarara cyangwa ubundi buhinga bugira imihana yose nihanga amaso giti muri Ruyigi Pantaleon Ntakaruta Imana Radio Ndundi Kiruti
Pantaleon Ntakaruta Imana urakenuye aya makuru ashobora kuyumviza uri ku mega hits ya 88 n'ibice 2 mu gisagara cha Bujumbura 99 n'ibice 9 mu ntazi zitandukanye z'igihugu no mu bihugu bibanya bari ku murongo wa internet ni Ndundi Kiruti akaburungu ko nyuma y'akaruhuko gato amakuru yacu arabandanya
Radio Ndundi Kiruti
Hadyo indundu kilitira kuisachu minazibili ni minota mirongibili ni ndugu kukomezi gisata chindero unabana wabige mewada siga inyuma hameni gisata chinyuwa koni bimge mubisati bangi yisi yosi uigie kushikira muburundi inyuma mubona na mushikira nganji wa mbele uigi hugu chuburundi ya gira ninye kuru wakatatu numu yoboza jejwe ibikogwa vizi bangi yisi yose kuruhande guburundi republika ya ninuwaru sangi ya Kongo Angola na Sao Tome Principe Albert Zefake wakababaga niliye kugitabo chereka na ingeni yobangi gie gufa mwitera mbere ry'u Burundi bice mu migambi itandukanye mu myaka 5 hamwe n'imyaka 7 iri imbere umuvugizi w'ibiro by'umushikiranganje wa mbere muyize nkuru nziza avuga ko bagarutse no guteza imbere igisata c'ubutare kigatunganywa neza bizotuma igihugu gitera imbere n'umunyagihugu agashikirwa kurikira muyize nkuru nziza
ahanini bakabashimikiye kubijanye no gukomeza indero abana babigeme badasigaye inyuma nyakubaho umushikiranganje wa mbere akacamenyesha umushitsiwe ko ico gisata ari nkora muti kugihugu cacu ari naco gituma leta yagishize imbere aca saba bankisi yose ko yo gufasha nayo nyene muri ico gikorwa ikindi kandi baganiriye nibijanye n'igisata c'inyubako aha umushikiranganje wa mbere mbere akaba yamenyesheje umushitsi we ko Burundi bufise umugambi ukomeye cyane wo kubaka ibarabara gindarayi aca musaba ko ibankisi yose yigira ico ifashije kugira ngo uwo mugambi uzotera imbere neza kuko ufitiye akamaro kanini igihugu ndetse na karere ubijanye no gutwara abantu n'ibintu hamwe rero no gukomeza ubudandaji kandi no kubuteza imbere ikisata kandi kitasigaye inyuma nikijanye n'ubutare aha mbere umuyobozi w'ibankisi yose ajejwe ibikorwa ku ruhande urundi burimo akaba yaciye amumenyesha ko ico gisata gikomeye cyane mu bijanye no gukomeza no guteza imbere igisata cy'ubutunzi kuko hamwe cyora mu kagitunganijwe neza bizotuma Burundi butera imbere cyane n'umwe n'igihugu nawe nyine agashobora kwiteza imbere kandi ikindi kizofasha hazobamwo ibintu bijanye no kugwanya ubushomeri kuko akazi kazoshobora kugwira mu gihugu
Moize nkuru nziza akaba ari umuvugizi w'ibiro by'umushikiranganje wa mbere imanza nyinshi mu masentare y'intara ya Ruyigi nizifatiye ku matongo bisigugwa n'umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari w'iyo ntara Valeri Nkunzimana avuga ko biva ku murindi munini wigwirana ry'abantu muri iyo ntara avuga ko bahimiriza abanyagihugu muri iyo ntara kugabanya urugero rw'abana bibaruka
duhimiriza yuko bene gihugu bo vyara abo bashoboye kurera make bashoboye kurera ndetse n'igihugu gishoboye kurera kuko umwana kuva agisamwa gushika agere mu bigero umujyango urashiramo uburyo igihugu kirashiramo uburyo rero iyo abana babaye benshi hari igihe usanga mu mujyango bitareko birakunda yuko babatunga bababesha aho babaronsa ivya nkenegwa nkuko vyategerezwa kiranoneho ubu hari n'ikibazo cy'amatongo tugatora muri iyi ntara imanza nyinshi usanga ari imanza z'amatongo amatongo nayo uko isi uburinganire bw'intara yacu ya Ruyigi kuva icyitwa intara ya Ruyigi ingana uburinganire bwayo ntibigeze bwiyongera mugabo abenegihugu bariyongereye byumvikana rero yuko babandanije barondoka ku murindi munini hacaba ikibazo cy'amatongo tubahimiriza rero yuko bavyara bake kugira ngo umujyango ushobore kubabeshaho neza igihugu gishobore kubatunganiza neza n'ivyo bibazo vy'amatongo bihagarare kugira ngo umwe wese ashobore gutunganya itongo giwe no vuga yagukiwe
Valeri Nkunzimana akaba ari umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya Ruyigi ni nawe turangije ko amakuru yacu ku isaha 12 n'iminota 31 nkengurukire mwese mwariko murayumviriza nkengurukire Kofi Olivier Rubere intware yamfashije mu ngabwa bw'ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye nabashikirije ndabifuze ko ndanya mugira umugoroba mwiza ariko amakuru naharangiye ibigano kuri Radio Indundu Culture birabandanya